Radio Indundi Culture, amakuru mu Kirundi.
Alice Ndayizeye.
Ndabaramukije nshuti bakunzi bi Radio Indundi Culture, ndabahikaze muri amakuru y'Ikirundi tugiye kubashikiriza agizwe n'ingingo zikurikira. Haravugwa indwara yakorera muri quartier Nkayamba mu gisagara ca Rumonge commune n'intara ya Rumonge, ivyo biva ku bukene bw'amazi meza n'uruja n'uruza rw'abantu bava mu mihingo itandukanye. Bamwe mu bavyeyi bafise abana bo mu quartier ya Mugoboka, Sororezo na Gweza muri commune Mukaza mu gisagara ca Bujumbura barafise impungenge ko abana babo batazoshobora kuja mu mashure mu gihe amashure yamaze gutangura, kuko ibikoresho vyaduze nabo bafise amikoro make. Bamwe mu bashinga teka babona ko amatagisi ya makomine yoba nyuruzwa ntashike aho yagenewe kuba yogiye, bakabona kandi ko hari n'amatagisi yoba tozwa ariko adasiguritse. Mukanya inkuru imwe yose ukwayo.
Radio Indundi Culture.
Nongeye kubaha ikaze Matthew Aboneyesu niwe ari mu buhinga bw'ivyuma. Haravugwa indwara yakorera muri quartier Nkayamba mu gisagara ca Rumonge commune n'intara ya Rumonge, ivyo biva ku bukene bw'amazi meza hamwe nuko hahurira abantu benshi bava ahatandukanye mu karere k'ubuvuzi ka Rumonge. Bahamagarira abanyagihugu kudakoresha amazi ya Tanganyika, abayakoresha nabo bakabanza kuyateka. Ishiramwe Regideso naryo bakarisaba gutanga amazi meza. Ni inkuru ya Alexis Nibasu.
Warongo ya karere k'ubuvuzi ka Rumonge yemeza yuko igisagara ca Rumonge ari ihwaniro ry'abantu bava mu mihingo itanye hamwe no mu bihugu duhanu imbibe, ari navyo bituma bikongereza ikiza ca korera kirandagata mu kanya gato. Umuntu umwe akaba ari bamaze kumenyekana yuko agwaye ikiza ca korera, akaba ari kavurirwa mu bitaro bya Rumonge.
Karere k'ubuvuzi ka Rumonge hari habavayo bagenda hirya no hino, birumvikana yuko kushobore kwandurayo, birumvikana ko muri ubwo buryo ya ngwara ishobora guhanwa hanwa.
Alex Nkurunziza akavuga ko ubukene bw'amazi meza ari bwo ahanini buriko butuma icyo kiza cibonekeza mu Rumonge.
Ibimenyetso bikomeye vyerekana yuko nubundi atanga ingo zifashwe ingwara ishobora kurandagata n'ubukene bw'amazi bibonekeza mu gisagara ca Rumonge, aho cane cane aho dutumbereye.
Warongo ya karere k'ubuvuzi ka Rumonge akaba atera kamo abantu bo mu gisagara ca Rumonge ko boreka kuja kuvoma amazi y'ikiyaga Tanganyika ngo kuko ariryo soko ry'imigera itera ikiza ca korera.
N'amazi ataba ari meza, haraho usanga uri karayogeramwo, uri karayameseramwo, hari karayogerezamwo ivyombo, ugaca usanga kandi hari n'uguriko arayavoma. Haraho twovuga duti vuma amazi ya Tanganyika yo bihagarika, iyo byananiranye aramutse ayavomye akabanza kuyabiriza akayateka akabira kugira ngo yice imikrobe irimwo.
Ishirahamwe Regideso naryo akaba arisaba kugerageza gushikana amazi meza aho hose ikenewe, hamwe no gusanura imiringoti yoba yarapfuye kugira ntihagire ubukene bw'amazi busubira kwibonekeza muri icyo gisagara. Mukamenya ko guhera kuri uyu wa kabiri uwo muntu amaze kumenyekana yuko yafashwe na korera mu Nkayamba, Croix Rouge mu ntara ya Rumonge baciye batangura guhimiriza abantu kwirinda ikiza cya korera hamwe no gupompa mu tuzu twa sugumwe eka mbere no mu mazu ahatowe uwo muntu mu Rumonge. Alex Nibasumba, Radio Indundi Kirituyo.
Alexi Nibasumba, urakoze. Amwe mu bavyeyi b'abana biga bava mu makaritie ya Mugoboka, Sororezo na Gweza muri commune Mukaza mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko ushika ubu batarabona ingene bazorungika abana babo ku mashure kubera ibikoresho vyazimvye. Urudandazwa rutoroto no basanzwe bakora rukaba rutoroherejwe abo bavyeyi, ico kimwe n'abajejwe intwaro bibaza ko abo bitazokunda ko baja ku mashure bashobora kwadukana ingeso mbi. Amwe mu mashirahamwe asanzwe afasha abana kugira ashobore kuja ku mashure babona ko hakwiye kongerezwa inguvu. N'inkuru ya Norisi Nduwimana.
Niyo makaritie abayabamwe bemeza ko ariho hava abana bo mu miryango ya mikoro make muri komine Mukaza, ivyo bituma gushika n'ubu hari abataco babwiwe no gutanguza abana ku mashure mu ndwi iri kwirarangira atanguye.
Ntaje we nk'akarorero hariho umwana ntararungika ku ishure kandi akuje imyaka itanu, kumva dukuntu ntari bwaronke uburyo bwo kumwandikisha n'ibikoresho nyene by'ishure ntari bwabironke.
Uno munsi ikaye sanfe igwa 2000 ya ufise nk'abana bane batanu kugira ngo bagure amakaye, kugira ngo umuntu dandaza twatunze mu gihe najya ku kurema bakoca bigora no buzima bwo kumurisha no kumwambika kuri twa turafise ibazo kabisa
abo bavyeyi batunzwe n'urudandazwa ruto ruto bidoga ku ibintu biruko mu gihe nago rutorosha ubu
nga kumugoboka iwacu na sororezo abavyeyi beshi dutunzwe no kwiruka muri karitie tujye kudandaza nk'utuvoka kwahura n'abapolisi ugasanga ni bibazo rero muri ico gihe ucusanga bigoye cyane ukuntu dushobora kuronka bya bikoresho by'ishuri
kubera ko nabashobora kuronka ibikoresho boba badafungura neza abarizi babo bamenyesha ko ari abana bama bagwaye uyu ni Jiriberi banyishe gusa arongo ishure nshingiro rya Mutanga Sud rimwe muyo biga ko
bwa mbere mu gitondo nibake baza bafunguye biranashoboka mbere ko ashobora kurara atafungu umwana araraba tukibaza ngo ingwara z'ikirundi zamufashe canke ni malaria canke ni tifoyide mukabarinza hari n'abaca baheba nuko kuvuga rero abo bana bari mukangara tete nuko kuvuga nti bafise ikintu kibashigikira
ubu abo bana baba barafashwa n'amashira hamwe iterambere akorera muri ako gace mu kuronswa ibikoresho buri mwaka yamara kubwayo bidashemeye nkuko bisigurwa na Desire Mpawe n'Imana arongo ishira hamwe gishinze gukurikirana urwaruka no kwigisha amahoro
twebwe twabonye yuko urwaruka ruteruza kurufata mu mugongo giranga nabo bazoteza imbere abo bavukana canke n'urundi rwaruka leta mvyeyi leta nkozi turayisaba yuko ibandaje dufata mu mugongo tugasaba n'amashira hamwe mpuza makunga za UNICEF na yandi ma ONG yose akorera muri badufate mu mugongo tubandanye dufasha urwaruka ruri mu ngorane ruri mu bibazo
abatware baho nka Reveriano nibasumba harungo ikaritie Mutanga Sud bavuga ko abo bana badafashijwe hari impungenge ko bashobora kuja mu ngeso mbi zibuza n'umutekano muri ico gice ku ishure nshingiro rya Mutanga Sud honyene akorana y'abana baharugwa mu 190 bava muri ayo makaritie uyu mwaka abamaze kwemererwa imfashanyo z'ibikoresho by'ishure ntibarenga 62 gushika ubu
Norisi Nduwimana urakoze urunani bafashe bige rusaba ko igihe cyose hari ingingo zishaka gufatwa hobanza kubiganiro hagati y'impande zibiri ku neza y'abana ibyo Jean Samandari abishikirije nyuma yaho ubushikiranganje bw'indero buhagaritse igisata cyo kwimenyereza ku bana bato ku ishure Musenyeri Victor Joskepers yo mu Gihosha nyuma yaho hari abana bimenyereza bari bayobewe uyu arongoye urunani bafashe bige avuga ko amategeko atomora neza ko abana bimenyereza batayobegwa ariko wakabona kwiyo ngingo yo guhagarika ico gisata yari yajite batumukurikira
mu gisata cy'amashuri yabimenyereza ingene amategeko abigitegekanya mu vyindero ajya n'amashuri y'abana bimenyereza abana bimenyereza rero kesho uzosanga bose bavuga ko babaye abambere nta munyeshuri muri bajya bimenyereza ananigwa bose hageze gutanga amanota bavuga ati wewe wabaye wa mbere bose babaye abambere kugira ngo bakundishe abana ishuri ikanatsinda so kuvuga yuko baba barabanyeshuri nk'abanyeshuri nk'abandi baba bariko barabamenyereza ingene bofata ikaramu ingene bomara iminsi amasaha atari make batari muhira umwimenyerezo rero naho bikunanira baragumizako hajya ndagenda amashuri bavuga ngo hari abadubura cyangwa ngo abayobegwa oya ivyo bitekanijwe n'amategeko agenga amashuri yo kwimenyereza bwafashe ingingo bwisunze amategeko agenga icyo gisata gusa nuko izo ngingo zafashwe ari umunsi wo gutangura amashuri no kuvuga byari kuba byarabaye imbere ariko icyo dushimira cyane cyane ubushikiranganje baravuganye n'ubuyobozi kugira ngo barabe ingene bokosora amakosa yahabaye mbere umushikiranganje akaba yaremeye yuko nkamwe ubuyobozi bw'ishuri bwokosora amakosa yahabaye ko atangorane kw'iryo shuri rishobora gutangura iyo bintu bigiye inama n'ingingo haraboneka umuti urama kandi umuti ufasha bose
Radio Indundi Culture
Radio Indundi Culture turabandanya n'amakuru yacu bamwe mashinga mateka bafise amakenga ko amatagisi y'amakomine yoba anyuruzwa abandi nabo bakavuga ko amatagisi atozwa adatahuritse umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu ari mutumire mu nama nshinga mateka kuri uyu wa gatatu yavuze ko abazokwagirwa n'ubwo busuma bazohanwa na yitegeko rigenga itozwa ry'amakori n'amatagisi y'amakomine ryataye igihe ubu rikaba ririko rirasubirwamo n'inkuru ya Jotan iratuza
umwe muri abo bashinga amateka ni nka Efrazi Mutezinka avuga ko barongoye amakomine bamwe bamwe bashobora kuba banyuruza amatagisi ya komine
biraboneka ko amakomine amwamwe ugiye ukarabuka babaza ati iki gituma kidatozo bakavuga ngo habayemo gusamara mu gihe memera komine ifise abakode bashobora kwidentifya ivyo bintu mu gihe n'ubushikiranganje bwabafashije rukabaha urutonde rw'ibitozwa kuri aho rero umuntu aca yibaza ati mbega nta busuma bwa bwinyegeje inyuma
umushinga mateka parfum boni nyibuka wewe adomurutoki kuri komine giheta yo mu ntara ya Gitega aho nabayirongoye avuga ko bemeye ko hari ubusuma ibyo bita fraude mu gifaransa mu bijanye no gutororokanya amakore n'amatagisi ya komine byibonekeje ahakabaza umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Martin Teretse ingingo zafashwe kuri ivyo
ikomine nyezina ya giheta ndongozi zose muri yo komine zaremeye ko harimo ibibazo vya fraud muri yo collect abo mu bushikiranganje ndibaza yuko bakwiye gucako rikogwa ca kugira ngo barabe neza yuko byemezo bikwiye ko habayemo fraud hanyuma ibihano bigafatwa sinzi rero yuko ico co bacarakozwe
umushinga mateka Pascal Bizumuremyi we avuga ko hari ukutumvikana ku buryo amatagisi n'amakori ya komine atozwa kuko bagira ingorane yo kumenya urugero rw'amafaranga atozwa ibidandazwa bidapimye
amavoka irenga renga isombe ibijumbu nibindi nibindi nyakuba mushikiranganje bafatira kuri quantité ingana gute kugira ngo birihishwe tagisi
umushikiranganje Martin Teretse avuga ko amatohoza ari karakogwa kubagiriza ubusuma nayo kuvya amakori ataboneka neza ico bafatira ko kugira tozwe avuga ko ibwirizwa rigenga ivya amakori n'amatagisi mu makomine ririko ririgwa kugira amakomine areke kwishingira igiciro c'amatagisi atozwa kubidandazwa
uhirahirie akaja mu busuma bw'amafaranga ya komine cyangwa ya leta aho abayikoreye mu mucano ibaza ko amatohoza ariko turayakora kugira tumenye kuri responsable zamwe na abandi ibi rero ibitozwa kori ibi by'ivyimbugwa haraho bavuga ati bagiranije ati nk'ibiro 20 byori haya ati nk'ibiro 50 byori haya nivyo rero dushaka gukuramwo kugira ibintu byose bigende bifate ku murongo umwe
ku kibazo cha komine gihe tumushikiranganje Martin Teretse avuga ko hategerezwa kubanza kwerekanwa uruhara rw'umwe kugira ngo uwagiriwe n'icaha abari wahanwa
Jotan iratuzi leta y'u Burundi yemeza ko migambi iterambere igihugu gitegura muri kino gihe ugwaruka rubwirizwa guhabwa ikibanza kibereye kuko ari wo muce munini w'abanyagihugu u Burundi bufise yugurura ihuriro ry'ugwaruka rukora imigambi yo kwiteza imbere kuri uyu wa kane icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza yananuhamagariye kudasigara inyuma muri rusasuma y'abanyagihugu uburimyi n'ubworozi wimirije tumwumvirize
ibiharuro bitangwa mu cegeranyo co mwaka w'2020 cyerekanye neza ko imiliyaridi imwe n'ibice bibiri ari urwaruka rufise imyaka iri hagati ya 15 na 24 ni kuvuga ibice 16% by'abantu baba kuri ino si nico gituma umuntu adashobora gupanga no kwiyumvira ibikorwa byo guteza imbere igihugu atiyumviriye igisata gihambaye c'ugwaruka ivyo biri uko mugihe hano mu gihugu iwacu ibiharuro vyavuye muri rusanzuma rwabe n'igihugu rwabaye mu mwaka w'2008 vyerekanye ko bice 66% kw'ijana vy'abarundi bigizwe n'urwaruka ruri munsi y'imyaka 25 aha nagomba swenda bibutse yuko wari kwategurwa Urundi rusansuma rwabe n'igihugu ndetse n'uburimyi n'uburaro muri uwo mwaka w'2024 twatubatumira kuzovyitaba ivyo bikorwa kuko bene ivyo biharuro nivyo dushobora gufatirako mu gukora imigambi no gupanga imigambi y'iterambere mu bisata binyuranye kandi ibi bisha bishobora kutwereka imigambi nyamukuru turemeza kandi atagukekeranya ko ubwinshi bw'urwaruka gihugu mu Burundi ari umutahe ukomeye cyane sikibaza ahubwo n'umutahe
Prosper Bazombanza icegera c'umukuru w'igihugu c'u Burundi niko n'uncu nyene turangirije ko anu makuru twariko turabashikiriza ariko mu nkundira imbere yuko ndabike banura ngaruke ku ngingo zari ziyagize haravuga indwara yakorera muri quartier nkayamba mu gisagara ca Rumonge komine n'intara ya Rumonge ivyo biva ku bukene bw'amazi meza n'uruja n'uruza rw'abantu bava mu mihingo itandukanye bamwe mu bavyeyi bafise abana bo mu ma quartier ya Mugoboka Sororezo na Gweza muri komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura barafise impungenge ko abana babo batazoshobora kuja ku mashure mu gihe amashure yamaze gutangura kuko bavuga ko ibikoresho byaduze n'abafise amikoro make bamwe mu bashinga amateka babona ko amatagisi y'amakomine yoba anyuruzwa ntashike aho yagenewe abandi nawe akavuga ko hari n'amatagisi yoba tozwa adatahuritse Shimire Mathieu habona Yesu yari muhinga bw'ivyuma shimire namwe mwese mwari muduteza biri mubandanye mugira ibihe vyiza murakoze
Alice Ndayizeye